VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 2 ukwezi ku 9 umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije na mugenzi wacu
Eugenia Mukankosi. Mwiriwe neza. Tubanze rero tubagezeho amakuru havugwa ku Burundi mbere yuko mugera ku kiganiro muri Isanga. Inama inteko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ira hamwe n'abadepite b'uwo muryango barimo bazajya kwigerera ku mupaka wa Burundi n'u Rwanda kwirebera amakuru yavuze ko umupaka wafunzwe mbere yo gufatira ibihano igihugu kizaba gihamwa n'amakosa. Ministre userukira u Burundi muri EAC we avuga ko u Burundi bwafunze imipaka kubidandazwa ni kubicuruzwa ku mpamvu z'umutekano. Mugenzi wacu Pierre Claver Mbonimpa, Pierre Claver ni inkuru aratugezaho inkuru yaganiriye n'umushikiranganji ujejwe iyinjira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'Ubuseruko ni Madame Leontine Nzeyimana.
Umushikiranganje jeje winjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko Madame Leontine Nzeyimana yaseguriye inama nshingamateka y'uyu muryango ku Burundi butugaye imbibe ahubwo bwanse kwimarira kumwimbo kugira ngo ntihatere inzara. Ikindi avuga nuko ari bihugu bibanye by'u Burundi byari bimaze gufata ingingo nk'iyo.
Burundi ntibwuga ingimbibe uruja n'uruza rurabandanya ahubwo Burundi gwarabujije kushora ibifungurwa bimwe bimwe by'u Burundi bija mu mahanga pano mu Rwanda honyene mu mahanga hose mu muri Tanzania no muri Congo kubera umwimbo utagenze neza. Iyo ni securite alimentaire kubera n'abarundi barabikene. Iyo ngingo yarafashwe no mu Rwanda ibiraya tumaze amezi atandatu tudafungura ibiraya byo mu Rwanda bikumvikana nimba umwimbo utagenze neza urumva ntibo dushorera twebwe nabo bawukene. Muri Tanzania barafashe iyo ngingo umuceri ibigori nibisohoka muri Tanzania mugabo muri ivyo bihugu byose ntanduru zateye kubera Burundi bwafashe iyo ngingo biciye bitera induru mugabo je sinzi igituma byotera induru kubera umwimbo abarundi ntibakwiye sinzi ngene woreka abarundi bagashora bakimarira ko ivyo bafungura kandi nabo nyene batarakwiye. Ego twete ese muri protocole ya isoko rusangi irari kuriye guhanahana uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu n'imitahe n'abakozi. Ariko rero iyo hageze ikintu cyitwa securite igihugu kitegereza kuhabera amagabo kica gifata ingingo zibereye kugira ngo giproteje umunyagihugu wacu imbere yuko giproteje uwahandi.
Iyi nkuru turaza kwigarukaho ku byo burambuye mu kanya. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver. Niyo nkuru ingingo kandi yafashwe yo kudashorera ibihingwa muri Congo nayo nta karusho yazaniye abanyarumonge. Iyi nayo turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye na mugenzi wacu Fidelite Ishatse. Abantu b'abarundi babiri bari bagiye gucuruza intoryi mu Rwanda biciwe muri Bugarama mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri. Imirambo yabo yabonetse yakiriwe n'abayobozi b'intara ya Cibitoki. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka. Evariste, abayobozi baremeza ko babonye iyo mirambo?
Ego nagira nkosore gatoyi Eugenia si ku munsi wa kabiri nkuko nari nabibabwiye kare ahubwo hari mu mutwenzi wo ku munsi wa gatatu kugenekereza ya 31 aho abantu bicwa. Uno munsi rero nkuko mubivuze ibiziga bw'abo bagabo babiri bagandaguriwe hakurya mu gihugu cy'u Rwanda bashikirijwe abategetsi b'u Burundi na cyane cyane buramatari w'intara ya Cibitoke hamwe n'umunyamanga novuga umuhanuzi mu biro by'umushinga kirangajwe intwaro hagati mu gihugu azwi ku izina rya Demokratias Ndikumana.
Hari icyo se abayobozi bari batangaza?
Gushika ubu abo bayobozi b'intara Cibitoke ntacyo baratangaza kuko inyuma yaho bakiriye ibyo biziga by'abo bantu babiri byari byaje mu masandugu avuye hakujya mu Rwanda babanje kubikura muri ayo masandugu bakasubiza hakujya mu Rwanda bakazana ayandi masandugu avuye mu Burundi gutyo rero baca babanza kubacisha kuri centre de santé yo mu Rukana kugira ngo muganga ajejwe intara y'ubuvuzi ya Cibitoki nawe agira icavuze n'ico akoze imwe no kwita constant mu gifaransa ubu turi ko turavugana nta kiratangazwa ubu hacye hakurikira bariko barafubanwa iteka mu itongo ryo mu Rukana.
Yeye uze kutugezaho iyo nkuru ku buryo burambuye mu kanya. Ndagushimiye cyane Evariste.
Barakoze bagenzi bacu bajije kudushikiriza amakuru avugwa mu Burundi naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu Burundi kiraraje ishinga Barundi ibihugu bicuditse n'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Twakwibutsa ko umuhanuzi adasanzwe w'ishyirahamwe mpuzamakungu NU ajejwe kwamira ihunyabwoko Adama Diang yatangaje ko afise impungenge ku majambo yavuzwe ko aturira y'abatetsi mu Burundi ashobora gutuma haba ubwicanyi. Amajambo yavuze ko yatangajwe n'abatetsi barimo Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka ahurikiye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Imbere yaho umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe kwamira ifatwa unyamaswa ry'abantu warihweje icegeranyo kidasanzwe ku Burundi hanyuma uraheza uragabisha kubwicanye hamwe no kubiba urwanko rw'abatutsi bishora kuvamwo ihonyabwoko. Umuyobozi uyo murwi Yenza Modviga yabwijwe y'America ku uyo murwi wa ONU waronsa bakuru avuga ko mu Burundi hari ubwicanye no gufata abantu nyamaswa bifatiye ku mpamvu za politike n'ubwoko. Ayo makenga yose ashikirizwa n'abatetsi bo mushyira hamwe mpuzamakungu aratuma abarundi bari mu gihugu hagati ikana abarundi baba mahanga bagira umutima uhagaze. Mbega kintu abatetsi b'Urundi bokora kugira ngo bamire bataronerwa kandi kugira ngo ibarantirirwe n'ikihe? Mbega abarundi bobo bokora iki kugira ngo ntihagire abacanishamwo kandi kugira ngo bime amatwi ababisha? Abarundi batari bake bafashe ijambo mu miganire vyacu bihize baratangaje ko babana neza mu mahoro ataburya urwara ubundi yamara mu Kirundi bavuga kwa tamwotsi uboneka inzu itariko irasha. Kuri ibi bibazo byose rero twatumye umutetsi akomeye cyane gose muri leta y'u Burundi uyu nawe akaba ari Gaston Sidimo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Ndabaramukije amahoro vice president wa mbere w'u Burundi.
Ndabaramukije
murakomeye
akomeye cyane rwose mbere yuko tubaba agapira igitega
numva ari byiza. Ntarinze kutesha umwanya bari kwatwumviza rero mutubwire ukuntu uruhagarara ruri mu Burundi rwifashe muri iki gihe cyane cyane ku byerekeye uruhagarara ruri ruvuga ko hashobora kuba ubwicanyi ufatiye. Nibaza ko mwoja mu kibanza kitarimo ariko hari indi urutumva indi uruhirya cyane ko mwoja mu kibanza kimwe kitarimo abantu benshi kugira ngo twumvikane cyane rwose.
Ari twumvikana
bise ego mugabo muri background turumva turumva induru y'abantu mengo ariko ari umupira
ego nikanije muduga re
ego
nashaka muduga
ego ego hari amakuru kandi ariko aratangazwa avuga ko hari bimenyetso byinshi. Nibaza ko deka twakanye gatoyi turabe ko mushobora kugira moja mu kibanza hatari induru mukanya turi kumwe ntihagiraho muja
ahanisa
wona n'umba aho ndakumva mugabo nitwumva abantu inyuma turabasaba kandi murabe aho mwoja
oya bon yenda hano hungi hano amuje n'ibyo ntacyo
yego murashaka kutubwira mutubwire cyane cyane kuri ayo makenga atangazwa n'abamashyirahamwe atari make kandi abarundi batari bake ibintu byifashe gute mu Burundi hoba hari ibintu bishobora kuba nk'ihonyabwoko byoba mu Burundi muri iki gihe?
Ego ugamene no kubwira ko wavuze ngo uruhagarara nibyo nshashe uru nta ruhagarara nari mu ririho bikinyamya nuko ubona yuko ni ngaha ku kibuga cy'umupira w'amaguru ngaha igitega tukaba turi kutwongera turaba umupira nyine abantu bari kuhakina bitwoja rero hari uhagarara ngo tuzi kuraba umupira ngaha igitega ushaka kumenyesha amakungu cyane cyane yuko igihugu cyacu cy'u Burundi atangurane n'imwe gifise twebwe ibyo n'ibindi bihugu byose hari ibibazo n'ahandi na njiri kiyashayiru mwungi yotuma amaraporo chanye wanawa wadila yuko halitazi mwungi
ariko mwarumvise amakuru yatangajwe n'amashyirahamwe mpuzabakungu eka n'abarundi kenshi na kenshi baba bafise amakenga ikintu abatetsi b'u Burundi ubu bariko barakora kugira bahumurize abo bantu bafise amakenga naho muvuga ko umutekano wifashe neza niki
wameno kubwira Fede Federico yuko mu 2013 hariyo umugabane politike wandikiye umukuru w'inama mpuzamakungu ONU umumenyesha yuko mu Burundi ariko haraba ihunyabwoko abo banyepolitiki babyanditse n'ubu niyo bagikokeza kuva mu 2013 barayindi barabura mbere niyo muhanuzi yamagenge yaraje mu Burundi mu mwaka w'2014 nawe nyine aje kuraba yuko iryo hunyabwoko riseraba gushika ubuntu atari ibyo twumva kuri abo bavuga canke bifuriza Uburundi bwacu nakimenyetso na kimwe uno munsi cyerekana yuko hari abanyabwoko umukuru w'icyacu cy'Uburundi amaze kubivuga kenshi ko ataho nyabwoko ibyo wa mu Burundi jeje nyine amaze kubivuga kenshi abashyirakanji amaze kubivuga kenshi nitubona rero ingene twebwe turi ku kibuga tubabwira ibiriko biraba ku kibuga abantu bagashaka kuvuga ibyo bashaka bunyine nibyo turazi ko abanyepolitiki bifuza yuko abene Burundi basubira namwe itwararahiye turarenga yuko ileta irongewe na Petero Nkurunziza muri iki gihe ata kintu cyitwa ihonyabwoko mbere tugira dushombere zisaba abarundi duhindure duhindure imitima yuko hazoba abantu bazaba bicanishamwo bitwaje ubwoko uyu munsi rero twavuga yuko ibyo byose ni ibinyoma gusa ahubwo twabaza abo bahanuzi bo mu biro mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu mbega mu 1995 ko hari itegeko ryaba ryasohotswe muri Nations Unies rivuga ko mu Burundi habayeho nyabwoko kandi abo nyine bariko barikokeza akaba ari byagira byagiyeho iyo raporo ntibabye rero bifuza yuko mu Burundi n'umunsi wabaye yuko burema tukaremesha mbere amakungu tukaremesha n'abarundi bari hanze yuko ku bwacu bwa leta ata kintu na kimwe tuzaze gukora kugira ngo dusubize abarundi mu nzira y'ubumwe mu nzira y'iterambere
ariko vice president hariho abantu benshi abarundi benshi bashaka kuvuga ati imvugo ijane n'ingiro hariho amakuru atangazwa ku maradio y'abantu bazimanganye abantu bazimiye abantu babishwe ivyo byose leta iri kwikora iki kugira ngo bihagarare
ibyo sinovuga yuko aha naha canke ahandi bidashoboka kuba niwo guca ubyita ihonyabwoko ni kutamenya canke ni kwiyobagiza ihonyabwoko iryo ari ryo hanyuma rero hariho abantu ku mpamvu zicanke izindi usanga bishwe akaba ari cyo gituma leta no munsi nibaza yuko ibikorwa tuba turakora nuko atamurundi n'umwe usubira kwicwa azizwe ubusa tugasaba abo nyine ariko bavuga ihonyabwoko niko bosubiza inkota mu bwubatsi ntibaze baratera ibirindo bya polisi cyangwa ntibaze baratera abenegihugu bavuye mu ntara hagati cyangwa ahandi bavuye kwisumira cyangwa gushora inka zabo babakura babambura ubuzima ibyo rero nuko turi turabikora kandi abagizi ba nabi benshi baramaze guhagarikwa mbere bamwe baramaze kwamburwa n'ubuzima nicyo bituma uno munsi twavuga yuko agahengwe ari kenshi cyane rwose mu gica cy'urumva kino kugira nyakubahwa Federike aho umuryango w'umukuru w'igihugu utunganya gikorane inzego zose z'igihugu zigahurira ngaho zigatamba zigatarika zikigina zigashima Imana kubona byeze umwaka atangura nyinshi ziriho ukavuga yuko wari nyabwoko n'ukuri icyo nakabonye
mwavuze abarundi batangwe kuvuga ihonyabwoko kuva mu 2013 nuba kibandanya imvo mwibaza zo bazibatuma bafata iyo nyifato nize
ubwame no kuvuga yuko wibyaje n'ibyasi n'isinzira urumva bategura amatora bategura yuko bavuga yuko amatora azokwiza bagavuga yuko boza byabiringo by'ifata kibanza musanzwe muzi kuko mu migambo yabo ntibari biteguye kugira ngo baje mu matora hanyuma bakarundi nyina muvane ati reka tuvuge ko hari unyabwoko mbere hashoboye kuza inteko mvamakungu iyo muri za leta zihita zifata kibanza z'amagaburanyama aho atawutwara ubundi rero itwara bisezereye kandi ntigisubira kugaruka
hari haraheze umwaka urenga abarundi batari bake baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi barahunze igihugu ariko muravuga ko umutekano hari ni kuki abo barundi badatahuka cyane ni kuki leta itabaremesha ngo babone ko umutekano wabo wo buhari hari umugambi wo buhari wo kuremesha abarundi babahanze bahunze igihugu kubera imbozo umutekano
turazi igihe ibyo bita tuvuga yuko tutovuga ko byera de abo nyene banyepolitike bararabikiye abenegihugu guhunga igihugu bibaza yuko amatora adashoboka mbere bamwe bababwira yuko agira hari ubunyabwoko ko buhunga bamwe mbere bakaza no mu makambi y'impunzi kubera bazi ibyo bigeze kuhakorera akababwira ati umukuru w'igihugu tuzomwica niyo aramuka yishwe hariho nyabwoko ni muhunge rero hagiye marembo mu Kirundo kubwira abenegihugu imbere y'amatora ko boguma mu gihugu umukuru w'igihugu atari ko ari yicwa mugabo bavuga ati twebwe nitwokwigereza ko hanyuma baca barahunga uno munsi rero icyo turakora ni uko yuko tubanza kusasagaza amahoro n'umutekano mu gihugu ko turazi neza yuko iyo bari ata mahoro bafise tugashaka yuko bokumva ko mu Burundi hari amahoro kuko hari amahoro uwo ari we wese yumva kuyavumba ko icyo bituma rero uno munsi benshi baramaze kugaruka benshi bitiga ibintu byinshi mu ntara nyinshi ariko baragaruka tege nje mu maradiyo mu tubuye ngo hagaruka batanga abandi tubazi yuko ari abarundi ari bene wacu kandi bazibura n'uburamuko mu gihugu cyacu Burundi icyo bituma rero twebwe tujeje gutunganya igihugu dushyiraho ubishoboka byose kugira ngo bumve yuko bagarutse iwabo namaze kumva yuko n'umukuru w'igihugu yavuze ati turasabye umuntu wese yahuye ikintu ciwe cyose ukibungabunge kugira ngo niyashika ashike mu nzu imeze neza nk'uko yayisanze ni ukuvuga rero uno munsi twifuza kuko dusaba yuko batahuka batahukaurabona yuko hari benshi ariko bifuza kubagumizayo kugira ngo bagumize bavuga ngo hariho nyabwoko kubera bataratahuka
abo bashaka kubagumizayo ni bande
n'abanyapolitike byananiye cyane cyane bamwe bashaka guhirika ubutegetsi bamwe bahamagarira abagwaruka mu ibarabara bakabata mu kaga mbere uno munsi bagaca bagenda ku isuzu ry'inzu bakirira mu za buraya ariko barahenda igwaruka ngo mubadukurikire cyangwa muze kuhangana n'inzego z'igisirikare cyangwa z'igipolisi kandi bene bo bamufashe iya mbere mu guhunga
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Bimenyimana mwiriwe neza muratwumva Bimenyimana
yego ndabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku makuru aguma atangazwa ko mu Burundi hari uruhagarara rwa politike ikashora kuba indyane za politike hamwe n'ihonyabwoko umutumire ni vice president wa mbere Burundi Gaston Sindimu duga ku ijambo
mbanje kumuramuta nyakubahwa vice president wacu
yego arakumva
ama icyumviro cyanjye nuko iyo nyabwoko bavuga abazungu mu Burundi twatagiye tubona abene igihugu w'u Burundi mugabo bagatayibona bari hariya mu bihugu wabo bagasunze kubona ibintu twebwe tuba turi ngaha kuri tere tere biradutangaza mu Burundi kubona ibyo bintu abazungu bariko bararirimba inyungu bo babikura mu byo babishyizemo kuko niyo bashya ahubwo nicyo bipfuza ntaho nyabwoko riri aho nyabwoko ryimirije kuza mu Burundi nta niri hari mu Burundi abarundi babanye neza nimba ari ikintu twirata twashyizwe ko mu Burundi icyo kintu cy'amoko kirimo rero aba bazungu inyungu babikora mu byo kuririmba amoko nabwo bashaka kubigaruka nuko bari babizanye bwa mbere twe nabyo dutahura neza ahubwo sizi umutumire wacu icyo nubaza ikintu nagiye gukora kugira izo mvugo mwene izo zishafu z'igihugu zireke kuguma bidukera ubwoba kera bene gihugu na cyane cyane
murakoze bimenye imana turafise kandi na kwizera muri beneza niyo kwizera niyo kwizera muratwumva
ego
murafise kibazo murafise cyumviro
ego nagira mbaze nyakubaho umukuru w'igihugu cyacu nyakubaho cyegera cy'umukuru w'igihugu cyacu
yego
kujereke nyene umutekano baraturemesha umutekano ukwiye ari wose ibice ijana ku ijana mugabo twebwe tugerageje kwiweza tuherereye tubona umenga sivyo kabuki ubu umutegetsi kanaka agomba kurengana amabarabara arinda gufungwa abantu tukigizwa hariya ucyo sinjerekana yuko umutekano udakwiye yaba umutekano ukwiye baba barengana kujya nyine twari tubimenyereye mu myaka yahera bararengana mbere n'ukuturamutsa bagaturamutsa mugabo naje tukibona twagumba tubaze rero byaba biterwa n'iki kandi umutekano ukwiye icyo kibazo cyanjye
murakoze niyo kwizera reka tumuhe akanya vice president wa mbere agire icavuze ku cimvira cashikijwe ubwa mbere na mbere na niyo kwizera avuga ati abo baguma leta iri kwikora iki kugira ngo ntihabandanye gutangaza amakuru avuga ihunyabwoko acivutu abarundi hamwe n'ico kibazo ca nyuma c'umushiya ntahe niyo kwizera avuga ko umutekano uko bavuga atari kuri kuko amabarabara barinda kugara abategetsi bariko bararengana ikibazo ca mbere cyari ca bimenye imana
ego nashaka gushimira abo bose bafashe ijambo n'akanya ko kubaza cyangwa kunganira ikibazo cya mbere ni uko tushima ibyo na bene gihugu bakorana kandi bumva akamureta ibatera mbega muti abo banyamahanga boreka gute kuguma baryoza igihugu cyacu cy'u Burundi ni uko abarundi twoba bamwe tukabahinyuza mu bikorwa kuko bo ariko baravuga bakavuga icyo batazi mbere bagatamikwa n'abatari ngaha mu Burundi twebwe ngaha rero mu Burundi igihugu cyacu mbere ni nacyo cyatumye n'ibyo bavuga byose biseswa biyangara kuko twababeretse yuko abarundi turi bamwe mu bikorwa rusange abarundi turi kumwe ahantu hose turi kumwe reka rero dukomeze kuguma turi kumwe gusumba kugira ngo bamaramare ibyo bavuga barindire babure n'abanye politike byabananiye bagahunga igihugu cyabo mbere bakaguma ari bo bacafuza igihugu cyabo kuva mu 2013 bavuga ko iyo nyabwoko reka baririndire baribure kubera ubumwe bw'abarundi rero nibyo tugiye kuko turakora bimiriza abenegihugu bose gufatana mu nda uyu wa kabiri yavuze ati umutekano ntawuriho ijana ku ijana na byo sinavuze yuko ari ijana ku ijana kuko njye bandi ko naswaganya aha n'aha n'aha hariho akaducamwe cyangwa abasuma bakajya kwiba bakabirumbanya ibyo rero sinavuga ko ari ijana ku ijana aho kuvuga yuko kandi kiyirihe ni uko avuga ati umutekano muke usigaye urangwa n'uko igihe hagira umutegetsi agire aja aha n'aha n'aha bazibira amabarabara ibyo bisanzwe kandi ku isi yose birakorwa cyane cyane muri iki gihe aho dusanga hari imiduga nko ngaha mu Burundi usanga idafise amafaranga akomeye cyangwa n'utundi tugorane tugasaba rero ko aho umutegetsi arenganye niba bashobora kuhagarika akanya gatoya amabarabara kugira ngo agende atangwa tuzamaze kubibona mu gisata cya Bujumbura aho bisi yurira mushikiranganji ari mu ibarabara ibyo rero twashatse kugira ngo muri izo ntumbero zo kugabanya isanganya mu ibarabara mubahagarara bakarindira hako hari isanganya ibyo rero bikaduha icyizere yuko nimba ari cyo cyonyine gisigaye biriko biraza atangorane kandi tukaremesha n'ukuri cyane cyane abarundi bari ngaha twebwe twereke abo batwifuriza iyo nyabwoko ko turi bamwe ko turi bene mugabo umwe kandi dukunda igihugu cyacu Burundi nacyo gituma naho abanyepolitiki bari hanze bazugaruka nabo nyine bakisanga bagasanga turi bamwe
Tumibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi ya America. Turafite undi bunywa nyu iradio ijwi ya America Bosco. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Murafite kibazo murafite icyumviro?
Eh ni kibazo nashaka kubazanya ko ucegera cyambe cyo kuri igihugu.
Yego.
Eh nagomba kumubaza nti ibyo byose baserukira abanyagihugu b'u Burundi kandi ndashima yuko abategetsi b'u Burundi mu byo biyemeje rwugendera abanyagihugu cyane cyane ku munsi bakumva abanyagihugu b'u Burundi ibyo bariko baragona. Nkacambaza niko mu miseze bari bamaze iminsi bariko barategura na cyane cyane amanama y'umugambwe aturukamo yiprona bakagendera abanyagihugu na cyane cyane ko ari umugambwe tuzi yuko uhurikiyemo abatutsi bo bahari byiyumviro babatuye by'akababake yuko ariho abahutu batababaniye neza ngo bababwire ko babaserukira mu ntwaro cyane mu nama yawe ni u Burundi nimba bufise yo ubaserukira boba ibyo bibazo byo babivahe hari umuco w'abarundi baba tutsi mu Burundi bari mice ibiri ko ari abo babitura umugwioni n'abandi nabo boba batawitura ngo basigure aho kwatse nagomba kubaza bico bariko barakora kugira ngo ayo maraporo mabi ariko guma tangwa mu mugwi mpuza makungu.
Murakoze Bosco. Reka duhe n'ijambo Leon. Mwiriwe neza.
Mwiriwe umunyamakuru ku isi ry'America.
Mwiriwe neza. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Twafite ikibazo na cyane cyane twashaka tubaze nyakubahwa cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gasosi Ndimubona. Ntabwo ni kumuramutsa.
Yego, arakumva. Duga ku ijambo.
Yego, mu ncamake zina zivuga byegeranyo bivuga iho nyabwoko mu Burundi hariho kese ndabyemera neza yuko hagishoboka iho nyabwoko rifatiye ku bwoko ngaha mu Burundi. Turavye uko abarundi tubanye, turavye n'uko mu nzego bimeze. Ariko amakenga ahantari yaboneka yuko nubwo bijya byegeranyo byisunga ubwoko, nanjye nashaka kubaza uwo nyakubahwa yuko atampungenge bafise yuko hazohava haba ahubwo iho nyabwoko rifatiye ku byinjiro bya politiki. Tutaravye umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa, ariko kubona yuko tutoba duhuje ibyiyumviro dufate umwe ari muri CNDD-FDD uwundi ari muri Iprona mugabo tukaba tudahuje ibyiyumviro yuko hoba kujyaniranya cyangwa kuguhora ibyo byiyumviro byawe tutaravye ubwoko. Icyo kibazo nicyo ndashaka ndakumubaza.
Urakoze Leon. Reka duhe n'ijambo Adrien kugira ngo ibibazo bya mwese batatu avyishure rimwe. Adrien, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Kome jewe ngo bagutere icyumviro kimwe ndashekereza cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu.
Yego.
Kome dazi yuko apa mu bwoko bw'abatutsi mugabo hariho abagize vabe banyururiwe abatutsi n'abandi bantu b'abakadire b'abatutsi bapfuye atakintu na kimwe yayivuze ko nta jambo na kimwe turumva yuko ariko arashikiriza abona yuko ubwokasi bw'abatutsi buriko burahona nayo nyine nta jambo nayo marigera ashikiriza hama nkavuga ikizenye na Oni ni ukuri abarundi n'abanyafurika boca ubwenke cyane. Oni nta ntambwe n'imwe izo kwigera ishika ko ku iterambere ry'abanyafurika n'abarundi raba nk'ibihugu bya Burkina Faso, Zimbabwe, Nigeria, za Mali meme na Kongo biriko birashobanyagurika kubera iki? Oni kubivuga ngo nyagihugu waze mu matuze urabe n'ibyo biriko birashika muri Gabo ngo nyagihugu waze mu matuze Oni nta kintu na kimwe isohora bigifite akamaro umuntu uje mu bintu byivuze by'amatsambere y'abanyafurika nta kuno mu misanzu badufitiye bizi kitwe no vwane n'amatangazo menshi basohora usanga n'amatangazo ayo kwikurayo byo kugiranye basanga ubutuzi bwo muri Afurika nta kintu bakora mu bihugu byinshi intambara zagiye zaba. Oni nta kintu na kimwe yakoze urahe no muri Sudani y'Epfo abanyagihugu barapfuye. Oni yegereye ahantu bari urabe muri Kongo urabe muri Ntuzeye muri Kigali gihabe iho nyabwoko. Oni niho yari nzi ituma yari kuvuga ati nk'amatangazo Oni sora hari amatangazo burema tubona twe nka twege abantu b'abanyafurika cyane cyane nk'abarundi atana kamara afise
Murakoze Adrien deka dujambo vice president wa mbere agire icavuze ku byashikijwe na Bosco Leon na Adrien muduwe ku jambo
ego murakoze cyane bose ari wa mbere amaze kubaza igirikiye ngo tugendera abene gihugu cyane cyane arasubira mu by'umugambwe ndimo kurikira no kugira yuko no munsi nta mutegetsi n'umwe igihugu cyacu Burundi atari ku kibuga unakubwiye yuko ndiko ndaba umupira ngaha Gitega kuri stade y'Igitega ndiko ndaba umupira ingene abanyagihugu bari kwakira umupira tukaganira tukajya inama n'ingingo hariho umukuru w'inama nk'ingu z'amateka Ikaruzi umukuru w'igihugu arahandi kaneza za Ikaruzi abategetsi bose bari kubagendera abenegihugu kuvuga yuko rero umugabo wacu twagize amanama nisanzwe twagize amanama atekanijwe n'amategeko kuko umugambwe wose utari kurakora umugambwe utari kuragira amanama umugambwe utari kurakoranya abenegihugu kugira ngo ubasigurire ingendo utegerezwa gufata cyane cyane yuko igihe amatora arangiye habasigaye neza y'igihugu hanyuma tukabumba umugambwe wacu kugira ngo twitegurire ayandi matora nico rero nuvuga yuko mu Burundi uno munsi twarahinduye ingendo nacyo gituma n'umugambwe cyanke mu migambi twifuza ko ibyari magera bigeruka tuje aho tugeze uno munsi tuje aho turabira umunyagihugu mu byo akora bitumurabe mu bwoko bw'iyo cyanke mu mugambi kavamo hageze amatora tukaja mu bigambi ariyo havuze yuko uwanyuma avuze yuko ngo abatutsi barapfa abahutu ngo igihe abatutsi bapfuye simvuga iba jesi ni ngaho kugira ngo mvugire abatutsi gusa bigunda kugira mvugire abarundi bose abo mutuzi abo mutwa abo muhutu ayenganije canke apfuye arazaza abarundi bari ngaho mu gihugu kugiye hose habaye ihohoterwa ry'umunyagihugu uwo ari wese narasohoye itangazo narivuze kandi twariyamije mbere naragiye no kuraba abo bari mu gihugu bamerewe nabi nuko ngira ngo sinzi yuko ari ngaho mu gihugu abikurikirana nta na rimwe twebwe muri leta umunyagihugu amerewe nabi tutajika kugira ngo tumufate mu mugongo tumushyigikire iyo rero ngendo shasha dusaba kugira dusubire kwiyumvira ngo umuhutu azevuga abahutu bamerewe nabi umutusi avuge abatutsi icyo ni cyo dushaka kurengera turabe igihugu turabe abarundi iyo rero ni ukubesha yuko nicyo gikorwa nyamukuru leta y'u Burundi irongewe na Nkurunziza uno munsi itegerezwa gusezerera aho iby'amacakubiri bidasubira kuvugwa nka murongo turabona abaja kuhenda banaba nabo ugabo kubera twegera abanyagihugu twaba twarabigishije byarabananiye byabateye kwa mazi nicyo bituma rero burema bakarema bakaremesha mbere n'abandi kuko ubumwe bw'abarundi iyo soko iterambere umugambi wese kanayitubona ni umugambi w'ubumwe umugambi urashobora kuvuga abahutu cyangwa abatutsi ni umugambi urimo mbere n'abahutu benshi gusumba abatutsi byose ngira ngo abari ku nzego mu nzego zo hejuru none ushaka kuvuga yuko abatora ipona ari abatutsi ko tuzi nyine byagenze tuzi nyine ariko biragenda uno munsi bavuga yuko kwambaye ifoto n'abatora n'abatutsi ni umugambi w'ubumwe twebwe rero iyo nzira yo kudutwara bakatubohera mu macakubiri dushaka kwiyamiriza Burundi kandi turabibemerewe nuko iminsi mikeyi izazosha kuvuga ngaha mu Burundi wacu
hari ikibazo cy'umushyirantare Leon nawe yavuze ko hashobora no kuba ihonyabwoko rya politiki imigambwe igacanamwe ugasanga abahigwa n'abari mu mugambwe kanaka icyo cyo mu kivuga ko
nicyo gituma twavuze yuko uno munsi igambwe iteza kurengera ubwoko cyangwa ikarengera ibyo byose bitandukanye navuze yuko uno munsi twabemeje yuko atahonyabwoko bishobora kuba ngaha mu Burundi bwacu turi ngaha inzego ziri uko zimeze tubasaba imigambwe yo kuyoja igahiganwa idasiye guteranya mu gatsinde cyangwa itagiye kirwanisho ntirwane nitsinze atsinde atsindire bose n'utsinzwe yemere gutsinda yemere gukorana n'abandi bose kuko hariho imigambwe itsinze igashaka buri ku butegetsi warabonye muri tv ubutegetsi ushaka kugira icyo bita kude utayishobora uri muhinga kandi ukomeza mashi mugo wikuraniye naho uramerwa nabi mbere n'ubuzima burahakwa bukambugwa ico gituma rero tukwifuza yuko twemera demokrasi ukwiri hanyuma ntasubiye kuza mu byo kunigana canke kwicana niyo rero twebwe dufise n'ihinduka y'igihugu cyacu cy'ubwunge yuko tubyizeye tuzi ko kandi icyo bishaka
muri imyaka ya demokrasi vice perezida wa mbere w'Urundi coup d'etat nta hamwe bavuga ko naho baba bayishoboye ari ikintu abanyagihugu bashaka gushyira imbere cyane abanyapolitike bashyira imbere intwaro nyakuri ni intwaro ya demokrasi niyo ituma haba iterambere mu bihugu byinshi turafise kandi wundi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika Asmani mwiriwe neza
mwiriwe
murafise ikibazo murafise icyumviro
narimvise ikibazo nagomba kubaza cyubahiro cyegera cy'umukuru w'igihugu
duga ku ijambo
yavuze ngo ntanyabwoko rizoba ariko hari ibintu twabonye tugomba gusa n'inyabwoko byabaye ku magenekerezo ya 11 na 12 igihe hategwa amakambi nkaha i Bujumbura hariho abapolisi bagiye kwica abantu amakaratiye ari ngombwa abatutsi yazanye kabiga barica abantu batari bake kandi icyo gihe ibiraro byari bicungiwe n'abapolisi sigura ko atabandi bantu binjiye guca abantu muri ayo makaratiye atari abapolisi icyo kibazo nagomba kubaza yakoze
murakoze mu kanyara cyishura ariko tubanze dufate ni kibazo cha canke cimvire cha Celestin mwiriwe neza muratwumva
ndabonye neza cyane
duga ku ijambo ni mwamusi kibazo cimviro
cyo cyo nasha mitere bakaruha gusaba gusa ku Burundi
ha duga ku ijambo turakumva
cyo ngo nasha kugira ngo kandi cyangwa 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 kwa kitu kizuri shika hasi kidiri mwenye semele yuko mafani wadima mga mgenzi yuko kawane yuko kure guwa mjira kitu kasangumu wanafaisa ya rikari kendi yuko sanda wakubi kwenyecho na mjiri yonamu kasangumu kakumu kakari na kima mjira
murakoze Celestin reka duhe jambo vice president wa mbere w'Urundi agira icavuze ku kibazo cha mbere cha Asmani avuga ko higeze kuba ibintu bisa niho nyabwoko ku magerenkezo ya 11 na 12 mu kwezi kwa 12 niko nibaza akaba yatanze akarorero kibiraru akavuga ko abantu ba police bashwaye mu makaritie kugandagura abanyagihugu ikindi kibazo nico cimvira cha Celestin munduge ku jambo Hello.
Hello.
Oui, munduge ku jambo kuri byo bibazo
bya
Ego, kuri byo bibazo bya Asmani na Celestin.
Ego, nashaka kushimira Asmani abajije kibazo, kuko kimaze iminsi kivugwa cyaravuze ugerekereza bya 11 na 12 Kigarama ko mu mwaka weze habaye nyabwoko hishwa ba A mbere bire bakavuga ngo hari n'ibindi n'ubwo birimo abantu. Nashaka kumenya yuko ikwiye tariki cumi n'imwe amakambi y'igihugu cy'u Burundi ya kera kandi atari by'imbeshe nuko gushika isaha imwe zo mu gatondo ibyavugwa bavuga yuko kambi zafashwe aribo ariko bashobora guca bafata n'ubutegetsi hanyuma rero abo bagiye gutera kandi turabazi mbere bamwe ni barimo n'abacu ni bakuru bacu bene wacu hariho benshi baguye muri iyo n'icyo gitero kuko hariho abava mu gitaro bakabwira ngo mugende gutera ikambi ari ubwa mbere bafashe inkoho abo bagiye kugira igitero barateye hanyuma muri kumwagwana n'abasirikare harapfa abantu hanyuma rero bamaze kubona yuko basagirijwe benshi baciye babiruka mu guhunga bahungiye baciye mu mugunga mbere bakaja mu makazi bato buronka abantu bashobora kubatabara abo rero baragwanye gushika muri amakaritie ariko hari ingwano rero ni yagoye kuko mu ngwano na masasa avuga nacho bituma dumiza abantu ko tutusubira kuza mu ngwano twarabonye ugwaruka tuzi neza mbere tuzi naho gwari gwaraye mugabo mu gatondo tugasanga gwabyutse ari biziga imbere y'amakambi kandi bambaye impuza gisirikare tuzi ko atagisirikare bigize jambo abo rero n'abantu tuzi neza benshi kandi twahorana kandi tukaba tuzi naho bahora baba ibyo rero bikabasaba yuko ibyo ahubwo ako babishyira kuri leta ukushyira kuri abo bantu babatumye ngo baje gutera ikambi hari umwe mu igenda bagize ibintu bikomwa ngo bagiye gufata ikambi y'umujijoro abagindi bagiye gufata ishuri ry'igisirikare ni ukuvuga rero ni ukubeshya yuko ngo habaye ibonyabwoko habaye giteri cyaje gutera ikambi abasoda abasirikare inzego z'ipolisi yarihagarika zikoresheje uburyo bwose kuko sizi yuko umuntu yoza aje gutera ariko ararasa uretse utwara amaboko ugiye kumubuza kurasa
icyo gihe leta y'u Burundi yaratoje neza irabona ko atabantu baguye mu nkorero bishwe kivungo ataruhara bagize muri ibyo bitero
Federico sino kubesha yuko atabantu baguye mu nkorero icyo gituma bihimiriza abarundi bose kudakwega intambara kuko intambara uyikweze yashobora guhitana wewe wayikweze mbere igahitana n'ababanyi n'abagenzi icyo gituma nta muntu yokwikwegera agashambara urugo kuko nashobora gutura impuzu zawe neza zisa n'iza mugenzi wawe yarabaye kandi si mu Burundi gusa ni ku isi yose nicyo gituma duhimiriza kudasubira kwifuza gutera ingwano mu kibano abo bagiye gutera amakambi bakinjira mu makaritsiye bashakiye none ko bari biteguye kujya gutera amakambi ko batagumye mu makambi baje kubona amakambi ni ukuri ibyo rero n'abantu babimenye ugiye kurusomburutswa ngo baze kurekura ubuzima bwawe wagiye kongera kubona ubuzima bw'abantu icyo utifuza ko bakubwira ntukigirire mugenzi wawe igihe rero habaye icyo bita replique hari igihe bajyaniranya kuko biba bigoye gutandukanya umwansi n'utamwansi tugasaba rero yuko abenegihugu uno munsi sinzi ko maze kubibona yuko mu gisagara cya Bujumbura aho duherereye yuko atamwansi yo kwinjira yidegembya kuko abenegihugu barabonye yuko babise umwansi babise amakara mu rugo iwawe uno munsi biriko birafata inyigisho ziriko zirafata ku buryo dushaka yuko abarundi bose atamurundi yosubira kwikwegera amakara mu gashambara bakabigiza kure nimba bafite ingufu bagahanana n'izo nzego z'igisirikare batagiye kurwanira mu benyegihugu imaze neza yuko n'umukindi bavuga bati aho imfizi zirwaniye ubwatsi bwo buhasigara tukifuza rero ko ubwo bwatsi twabukingira ntibusubire kuhasigara mu kwirukana izo nka z'ikibi
kwishyura kuri icyo kibazo mu kanya gatoyi Celestin nawe yasabye ko hoba ugusonera ubuzima eka gateka kazi na muntu ko kamwe yateye mu kavuga ko iki mu masegonda make muzamukoze
no kuvuga yuko ibyo nibyo turi kwigisha abene igihugu bizi ko mwumvise amashya mu makunga je gateka kazi na muntu kavuga ati akazi na gateka kazi na muntu sonere tureme mugabe igihe ariko bararasa bakabuza abene igihugu kujyama ukamenga abo bene igihugu ntagateye akazi na muntu kawe ugakeneye muri igihe bafashwe abo bari kubarabigira ugasaba uvuga ngo agateye akazi na muntu kaho ngo nyanza nicyo gituma dusaba abanyagihugu bose ntihagire izoza guhonyanga agateye akazi na muntu k'uwundi yibaza ko akiwe kadashobora gushikira bikavuga yuko niyo namwe mvuga ni ntiwifuze kugira mugenzi wawe icyo utifuza ko bakubwirira nibyo jambo twoshikiriza turemesha n'abarundi cyane cyane amakungu abo barundi bari hanze atakindi bakora atari gucyoza igihugu cyabo biramenye kw'ejo n'ejo bundi tuzoshyiraho n'amategeko aho ata muntu tuzokwemera aje gucyoza igihugu cye kandi ari ikinyoma gusa ibyo ntizosobora kubyemera
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise undi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Ingabire mwiriwe neza
mwiriwe
murafise ikibazo murafise icyumviro
ni intererano nshaka gusikiriza nashaka kwishyura no kuri umuntu yagiye kuvuga ngo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ngo ni umututsi ngo ariko nakikara bafashe ngo abatutsi birirwa barica ngo abona ngo abasirikare babanyuruza ngo babone icyo novuga yuko ari kinyuma cyamba y'ingata kwetu ngahe buzumbura naho habwe zembera ndi no munyaka bigahaba n'imigumuko nta mututsi ndabona yishwe ngo bashye ntuzenye ariko icyo mbona gusa inkozi z'ibibi bigaragaye kare inkozi z'ibibi zirafatwa bakazishikiriza ubutungane kandi zezwe baragira amatohoza bezwe bakabarekura ata n'umwe bahungabaniriza umutekano ahubwo je nibaze nk'abo bantu bavuga ngo ngihonyabwoko baryamiza mu kanwa baryamiza mu kanwa ahubwo nibaze kare bo baba banafise aho baryanditse bariteguye barindiriye ko rishika bakabura be mu Burundi twese turasanye turi mu kabare turasangira cyo batutse nta na kimwe ujyamo no ujyamo munwe mibarabara urajya mu kagenda iryo honyabwoko kuva muri demire kenze guhera mu kwa kane bavuga ngo ihonyabwoko ngo abahututse bariko barica abahutu hagiye burutse bw'abarundi iyo bavuze ihonyabwoko didegite dusanzwe tuzi yuko ngaha mu Burundi hari ubwoko butatu swat abahutu abatutsi cyangwa abatwa muri icyo gihe ahubwo nk'umuntu ahagarara hariya ku isunzu muri yoni akagenda kudodebereza abantu muri yoni ihonyabwoko mu Burundi ngo riramotera uwo niwe bashaka kuducanisha mwo nuko abarundi twe twaramaze gutahura jenoside yarabaye twarabonye katantu nzenya atanyungu niye mwirimo ntabwo kubwo kwica ubone ngo bubuma nko mu gisirikare barokiritase nkane purusa batuzi abahutu se nkane purusa none wewe wumizo nzego ziba zikomeye nk'uko wo zimenera gute
murakoze kucyumvira bishikije ingabire reka duhe n'ijambo Ezekiel
amahoro neza
amahoro murakomeye muduge ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
yego mina gomba munda mukigicegera cy'umukuru w'igihugu
arabumva
yego numvise ibyo ariko aravuga ibintu bitangaje nabukwiye kumva ariko arahakana ko atahonya bwoko cyabaye ngaha mu Burundi cyangwa rikoreye aba ngaha mu Burundi kuva nta leta n'imwe irigira yemera kuri kiragira ihonyabwoko n'abanati ba itrere bagumye bahakana cyangwa interahamwe za Habyarimana zagumye zihakana ko zagize ihonyabwoko ndongo babyemejwe n'amakungu kuko ntibokwiyagiriza ko ariko barica abantu kandi bariko barica abantu rero biragaragara biraboneka neza yuko kuva itwazeme manda itanguye hariho amakaritsiye nacyo cyane abakaritsiye y'abatutsi harabaye uruhigi gwabo rumwe rukomakomeye mu nyuma harabuhigi n'abanyapolitike batavuga rumwe nk'aba FNL aba MSD barahizwe baricwa ku byinshi kugeza hamwe n'ubu mbere n'ibinogo byinshi tutazi niyo bataye ibiziga byabo abagwe baranyuruzwe baragenda none yo guma hakana gute yuko atari yo nyabwo kuri kureba mu Burundi ahubwo akwiye kuvyemera hanyuma akaraba ukuntu batorera umuti icyo kibazo cyo nyabwoko ni kikubye kibandanya mu Burundi naye handi ho
Ezekiel
yagaragara iraboneka
Ezekiel uvuze ko mu Burundi hari ihonyabwoko nibaza ko ubanza ukaja gusoma ico ihonyabwoko rivuga gushika ubu nta ihonyabwoko bavuga ko rihari mugabo aravuga ko hari ibimenyetso nivyo vice president wa mbere ariko aragerageza gusigura reka duhe n'ijambo kandi wo ni munywa nyu radio ijwi rya America Jules mwiriwe neza murafite kibazo murafite cyumviro
nagomba kubaza kuri aka kintu kuri igihugu
yego duga ku ijambo
cyane turatangaza nk'abarundi bari ngaha mu Burundi bakora ibintu bishasho izo mvugo z'abategetsi bacu zera dutangaza uno munsi imidugu yiruzwa imiruzi abantu imidugu yafine kandi ikagira amapurasi mu gihugu gifite amategeko ko ndi polisi yari kandi itegeko yuko akamodoka ifite fine cyane ikagira purasi dorengana gute ikibazo cya kabiri uno munsi batugira akamahoro ari jana ku ijana ariko niba ugomba kwemera ko hari ingorane mu Burundi sede mu gisagara cya Bujumbura polisi irikira afata abantu yaba amatelefoni bafite WhatsApp ngo niba batanga amaraporo sede ni undi ibyo byose igura iki ufite WhatsApp ni icyaha icya gatatu nagira mbwira igatanda cy'umukuru w'igihugu ntibagire yuko mu gihe cyose hazaba ikintu Burundi bagihakana bagiho kibazo umukuru w'umugabo sede bebe yaraje ajerekanye mu gwaka n'uda boko atakoze azene ryo yakoze murakoze
Jules abategetsi bo muri yoni bavuze ko amajambo yatangaje umukuru w'inamashinga mateka ashora kubonwa nkuko ari honyabwoko ntibavuze ko yakoze yahakanye honyabwoko kujya mu Rwanda bavuze ko ashora gufatwa nko guhakana sivyo reka rero tu reka duhi jambo abandi barikora twumviriza ngaha reka duhakanya mu cigira cha mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sidimwo agire ico yishuye ko vyashikirijwe na Ingabire Ezekiel na Jules bose kuri batatu akanya karatujanye
bo ni bazi yuko yashyizwe na Ingabire yababwiye yuko aba munyakabijya yuko atakibazo na kimwe uno munsi munyakabijya cyovuga ko kiko kiboneka ko baterama bagatangira kwicupa umwe naho yo bahinja akajyama atarumera umubyuye atabyuka nimeze ko aribyo gushima kandi yababwiye neza yuko mu bizere z'igisirikare cy'igipolisi akangurano ziriho kubera umwungane buriho nari kubaha ibitigiri mugabo nuko nubakesha umwanya n'umunsi nta kimenyetso na kuko uko inzego zubatse mu gihugu nuno amashinga amateka hari abatutsi 40% abatutsi 60% hariyo n'abatwa ibyo byose biraho icyizere ko atahonya bwoko byokwemerwa byokunda mu gisirikare uko nyine muri leta uko nyine icyo gituma twokwizeza abarundi yuko bohumura mbere nka humuriza na Ezekiel avuga ati nta leta nimwe yigeze yemera ihonya bwoko none ga Ezekiel aho mu 2013, 2012, 2014 aho batuteye amajanja bavuga ngo ihonya bwoko bakomeje mbere yuko ari bavuze ngo abakuru b'imigambwe ngo basinye ngo bavuga yuko hari ihonya bwoko kuko hari abatutsi cyangwa abantu no kumenyesha yuko ababisinyije kenshi ko atamututsi n'umwe ari ari abahutu basi mugabo igatangaza ingene ari buno munsi bagirizwa n'ibyabaye mu 1993 ari waza kwishinja ubyinzi bakavuga yuko hari ihonya bwoko rikaba mu Burundi nabi twebwe nitwanse ko hashobora kuba uyu canke uwundi ahitanwa n'iki canke n'ikindi mugabo twararahitse arimo yuko atahonya bwoko bizosubira kuvugwa mu gihe cyacu Burundi Ezekiel nabimenye abyemere bishobotse nimba ari hanze naze ampitane tugenda aho hose yifuza turabe yuko ataco igihonya bwoko rikwiraho ikintu menshi ni uko abapfungiye ubusa nakubwiye ko bahitana kirashobora guhitana kandi utarimwe benshi barava mu ubwo busho tukabakuzayo tukaza kubaraba mbere turagira n'ijenisekisiyo mu busho kugira turare abaho ubusa abahohotewe kugira ngo tubarekure kandi ni benshi uko batuvuga ngaha ku iradiyo ni benshi tumaze gukuzayo kubera tuzi yuko tubona yuko atayibagirije kandi nari twemeye ko n'umukuru w'igihugu mazi aho yakuyeyo kandi bobo bafite ibyo bagirije icyo gihe tukuvuga yuko kwari kugira ngo tubice kwari kugira ngo abantu barare babyubuzima by'ubuntu babone yuko leta ari umubyeyi wabose kandi leta itajaniranya kandi leta yashobora gukosora mugabo nyimarideyo icyo gituma navuga yuko yotekana ikibazo cya jire sinacumbitse neza
nakibasubiremo jire avuga ko atamutekano hari hari abategetsi ikabatwara imodoka z'ibiyo birifume kugira abantu ntibabone bari mu modoka eka akabavuga ko ivyo bitarekwe mu isanzwe hanyuma iyo muri kumuvuga amahoro kwa ijana ku ijana hariho abafatwa bahogwa ko bari mu murwi wa WhatsApp bahana makuru baregwa ko bo bari bo bakwiragiza ibihuha ico nico kibazo muri rusangi yashikirije akaba yavuze kandi no ku majambo yashikirijwe no mutetsi avuga ko yoba yarahakanye avuga ko yahakanye ihonya bwo kujya bari mu Rwanda
nibaza yuko abantu bapfa gufata umuntu ku ijambo nuko ikege ikimukuri n'amashinga amateka ibyo yavuze bigenda kwisubira mu mugabo abantu bashatse gufata ibyo bashatse bihakanye ihonya bwoko kuko ari mukuru w'umugambo se n'ibindi bigusa iyo bivuga ubundi bari kuvuga ibyo nicyo bituma ntasiyo biteba ko bose ko ndego azi ko amasezerano ya Arusha yatanguriye mu Rwanda ayo masezerano yatabutse igihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umukuru w'igihugu cy'u Burundi babisanganya mu ntego amasezerano cyatabuka cyo Rwandanye ikintu bavuga yuko cy'imiduga iri ko mafini ane n'ukuri imiduga iri ko mafini nimwe maze iminsi mubona abapolisi bafata imidugu iriko amafime bakayifata mbere gushikaho bayikurako imiduga nta mutegetsi kenshi abategetsi benshi bafise abashoferi imiduga yabo nayo ni mparugwa
atari yaba VIP ishobora kuba arimo amafilme hanyuma ishobora kuba mu mafilme rero baratwaza neza yuko na polisi babikora kandi gushikuno munsi icyo kibazo ni kiratera umutekano muke kese yuko abaza gukora ibyaha tumaze kubona baza baje muri iyo miduga kandi bagaca babikora bagaca bahunga nacyo bituma uno munsi nibivuga neza ku buryo abaza agasubira inyuma byoroshye nacyo bituma ubona yuko hari agahenge uno munsi ikavuze yuko umutekano ari ijana ku ijana tukaba turi turahuza mbega icyo gihugu gifite umutekano ijana ku ijana ntikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa n'Ububiligi niyo bari nta gihugu na kimwe ku isi gishobora kuvuga ati umutekano ijana ku ijana ubwo njyewe niko ndaraba turi ngaha mu Burundi cyangwa i Bujumbura kandi ni ngaha i Gitega umutekano uriho basumbya uwo mu bihugu byinshi byo muri Afurika mbere n'ibya Burayi kuvuga yuko umutekano twavuga ko ari ijana ku ijana
ndabona kanya kariko karatujana ariko turafise abanywanyi radio ijwi rya Amerika James na Bigirimana reka tubaha karyo baze ikibazo canke bashikirize cyumvira mu kanya gatoyi cyane rwose dutangure kuri James miriwe neza
miriwe neza ndaramukije umutumire
yarakumva amazi
kubganje ego kubganje ntizyari bibazo kuko wo Gastos ndimo turamuzi twaza amajambo ashikiza yuko ari amajambo navuga ambabari simvugo yoko mu yo kumwaka icyubahiro afise ahubwo n'amajambo yo gusaba yo gusega kuko turazi yuko icyo kibanza arimwo azi yuko kidahuye n'amategeko niyo mpamvu rero ariko avuga ibintu mwe n'ivyo bisaba bibabaza nk'abarundi benshi ariko amenye yuko azogera igihe ivyo ariko aravuga azobibaza ni kumenya yuko nimba je nago ndamwibaza akabazo gatoyi bwana Gastos ndimo no kubaza nimba amajambo ho uvuga ugerageza kuyategura canke uyavugiraho ikibiraho n'ivyo murakoze
urakoze James reka duhe ijambo Bigirimana mu kanya gatoya Bigirimana amasegonda abiri
yego kende mbanjira je kuramutsa nakubaha icegera cyo ku gihugu kandi rero nange mvuga navuga nti kwese aya maraporo ashikirizwa n'aya mashiki ishyirahamwe mpuzamakungu asa n'aya dutera amakenga mbere tukazwa ziti arimwo utunenge tutari duke mbaye nka babandi nkavuga nti arimwo mbere n'ibinenge binini mugabo ariko rero nk'uko yabivuze yakubanye mu cegera cy'umukuru w'igihugu yavuze ati ayo maraporo igituma bandika maraporo ada mabi nuko
nyarutsa kanya karagiye
nuko ibyumvire bishikirizwa n'abanyepolitike bagwanya ubutegetsi ariko bazwe nagomba kumubaza none kubera ko amakungu yizera abo banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ntiyizere ibyumviro bishikirizwa na leta iri aho mu Burundi kandi ivuga ibyibona biriko birabakura urubuga
murakoze Bigirimana reka tumuhe ijambo hasigaye nk'iminota umunota umwe n'igice muduge ku ijambo
ego nashaka ubwa mbere egutimira yavuze ati amajambo maze namashikiriza kuko amajambo namashikiriza ndayemanga kandi ayo majambo uno munsi ngira ngo abona ko atariyo mubo ndazi yuko isware izovuga by'ukuri sizi ko amajambo yo gutera nasha kugira gute ariyo yotuma twubaka twebwe bimeze abarundi kuja hamwe gusaba naho nibaza yuko yasabye nta muntu n'umwe atavuga ngo nkaze usaba umugabo uko yashatse kubivuga siko turi turavuga ngo turi turasa tubwira twereka abarundi ukuri ushakaga gukwirwa si ubwa mbere kandi tukubabwira nabo nyine bazotsinda babone ko ibyo twababwira byari gikuru mbega uno munsi umuntu yaza kubwira ngo fata ngo itara icyuma cya rejidezo mu kibomore ufate ibarabara ry'iwanyu urugimbi ngo manda ya gatatu ibyo bihagaze uyo muntu aza wari umuntu yikwifuriza ineza nagarutse ngaho ibaza yuko isware izo ivuga ibyerekeye ati mbega amakungu ko yumvira abo banyepolitike bavuga ibyiho nyamvuko ni kubera si iby'imbeshere muri ibi bibazo byabaye bafise ubwitwazo mu kirimo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu
ndabona asigaye amasegonda nka cumi
cyavugwa ni kubera abo batumwa nabo nyine n'ayo makungu ni nacyo gituma ayo makungu acaguma akokeza kugira ngo abavime bavuguko baronke
ibintu. Nashaka kubashimira cyane gose vice president wa mbere wa Burundi kukanya mwatoye, turazi ko mabanga mufise ari menshi cyane gose ariko mwatwigoreye. Ndabashimiye cyane gose kukanya mwatoye kugira ngo mushore kuduha ivyumviro cyane cyane kukuntu leta y'u Burundi yo kwirinda ihonyabwo ku Burundi. Turashimiye abanywanyi ba radio ijwi ry'America ba telefoni, turashimiye kandi na engineer, tukadushimiye na Innocent Kimenyi yegeranije ikiganiro. Turashimiye kandi abatutse amatwi bose mu Burundi. Mugire amahoro mwese n'umugoroba mwiza.